ఇది న్యూస్ విత్ అమెరిక్. Radio Ijwi d'America mukino ndemo kinyarwanda Washington DC misiyose i Washington rero mwiriwe neza nshuti mututeza matwi mwikwena Fidel niyo ngabo ndabaha ikaze mu biganiro byacu byo kuri yisa imvura imvukira z'igisagara cya Butumbura ndi zakira neza ugena abitoza mu mabanga atandukanye muri ako gace k'igihugu baba atari imvukira za
ubyasa
abo n'abanyagisagara bumvikanisha amakenga batewe na zimwe mu ngingo ziri mu itegeko rizogenga amatora ategekanijwe mu mwaka w'2020. Amashyirahamwe arenga 40 mu Burundi, muri Afrika no muri Amerika yarungikiye urwandiko ishyirahamwe mpuzamakungu ONU n'igisata caryo citaho agateka kazi na muntu inyuma yo kwezi kurenga Rwanda rushize kamera ku mipaka ihuza na Goma zari zitezwe gupima umuriro ikivunga cy'abantu mu gutahura Ebola. Izo kamera ntizatangura gukora. Igihugu cy'Ubushinwa cyane babwiye umugambi wa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump wo gushyira amatagisi ku bindi bidandazwa bivuye muri icyo gihugu. Abantu bane bari mu myerekano mu gihugu cya Sudani barishwe, abandi batari bake barakomereka mu gisagara cya Omdurman barashwe n'inteko zigize umutekano nk'uko bitangazwa n'abatavuga rumwe na Leta. Estera Nyanzi, umwigisha wo muri kaminuza mu gihugu cya Uganda, yaciriwe amezi 18 mu munyororo inyuma y'uko yagiwe n'icyaha cy'uko yatoteje umukuru w'igihugu Yoweri Museveni akoresheje ubuhinga ngurukanabumenyi. Aya makuru n'ayandi tubafitiye turagaruka ku mukanya gato imugume hafi y'amaradiyo yanyu. Ito ni idoro ry'amakuru ya hirya no hino tubafitiye. Duhere ku vyerekeye ikiza cya Ebola. Ikigo gishinzwe kugwanya no gukumira indwara cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Centers for Disease Control and Prevention, carungitse abakozi bacyo i Goma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gufasha guhasha indwara ya Ebola. Ibindi twumviriza mugenzi wacu Edi Gwema.
CDC ivuga ko yiteguye kongera umubare w'abakozi bayo mu burasirazuba bwa Kongo igihe haba habonetse umutekano mu duce tuvugwamo iyo ndwara. Umuyobozi wa CDC Dr. Robert Redfield avuga ko ikibazo cy'umutekano muke ari kimwe mu bibangamiye ibikorwa byo gukumira iyo ndwara. Icyo kigo kivuga ko kirimo kwigira hamwe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Leta Zunze Ubumwe za Amerika niba bikenewe ko bohereza abandi bakozi mu bindi bice bya Kongo bitari Goma. Icyemezo cyo kohereza abakozi bacyo muri Kongo, CDC yagifashe amasaha make u Rwanda rufunze imipaka yarwo na Kongo igihe gito. Ni ku nshuro ya 10 Ebola igaragara muri Kongo mu myaka 40 ishize. Icyakora kuri iyi nshuro nibwo ihitanye umubare munini w'abantu. Mu mwaka w'2014 iyo ndwara yahitanye abantu 1,000 mu bihugu byo mu burengerazuba bwa Afurika. OMS ivuga ko abantu 175,000 bamaze gukingirwa indwara ya Ebola muri Kongo nka kimwe mu buryo bwo gukumira ikwirakwira ryayo.
Urakoze Edi Gwema kuri iyo nkuru. Igihugu cy'Ubushinwa cyane baguye umugambi wa Leta wa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump wo gushyira amatagisi ku bindi bidandazwa bivuye muri icyo gihugu. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'Ubushinwa Wang Yi avugira mu gisagara cya Bangkok mu gihugu cya Thailand no munsi wa gatanu aho yitavye inama y'ibihugu vyo mu karere ko mu bumanuko bushira ubuseruko bwa Aziya. Yavuze ko gushira amatagisi ku bidandazwa bivuye mu gihugu ciwe atari bwo buryo bwiza bwo gutorera inyisha amatata afatiye ku budandaje. Intambara y'ubudandaje hagati ya Amerika n'Ubushinwa yari yongeye ejo kuwa kane inyuma y'uko Perezida Trump atangaje ko azoshira ayandi matagisi ku rugero rw'ibice 10% ku bindi bidandazwa by'agaciro k'imiliyaridi $300 y'amadolari bivuye mu gihugu c'Ubushinwa biza muri Amerika. Perezida Trump yagize kandi Ubushinwa ko butaguze kurushiriza ibidandazwa biva mu burimyi vya Amerika hamwe no kudahagarika ibiyayi bamutwe vya mu bwoko bwa fentanyl biza muri Amerika bivuye mu Bushinwa. Ingingo ya Perezida Trump ije umunsi umwe inyuma yo kwinjira ya nyuma y'ibiganiro vyerekeye budandaje hagati ya Amerika n'Ubushinwa irangiye mu gisagara ca Shanghai. Impande zompi zumvikanye gusubira guhura mu kwezi kw'icyenda muri Amerika. batatu ze muri Afrika abantu bane bari mu myerekano mu gihe cy'u Sudani bishwe abandi batari bake barakomereka mu gisagara ca Omdurman barashwe n'inteko zijeje umutekano nkuko bitangazwa n'abatavuga rumwe na leta abandi bihumbi n'ibihumbi abantu ibihumbi amajana n'amajana bari hereje amabarabara kugira bemerere baremere abategetsi babasirikare barongoye Sudani muri kigi basemereye amajambo yiyamirize igisirikare mu kuvuga ko kidakingira abari mu myerekano abateguye imyerekano muri Sudani bateye akamo kuko abantu muri yoni bagira imyerekano mu bisagara byose byo mu gihugu mu kwishura kwicwa y'imikangara ariko gira imyerekano ahitwa El Obeid mu bumanuko bushira uburengero bw'umugwa mukuru Khartoum mu ntango z'iyindwi igihugu cya Sudani kimaze amezi atari make kiri mu ruhagarara rwa politiki abagira imyerekano babandanije kugirisha amakoraniro kuva ruhagarara rutanguye mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka ubwicanyi bw'ejo ku munsi wa kane bwabaye mu gihe abayoboye batavuga rumwe na leta ya Sudani batangaje ko habaye intambwe mu biganiro n'igisirikare ku masezerano yerekeye leta nshasha inyuma ya ko perezida Omar al-Bashir akuwe ku butegetsi Kadizwi ya Amerika Washington DC kuyani makuru yerekeye Afrika Stella Nyanzi umwigisha muri kaminuza mu gihugu cha Uganda yaciriwe amezi 18 mu munyororo inyuma yuko yagiwe n'icyacu uko yatoteje umukuru w'igihugu Yoweri Museveni akoresheje ubuhinga ngurukana bumenye Ishyirahamwe mpuzamakungurizi rwo gukingira agateka ka muntu Amnesty International yatangaje ko icyo gihano kirengeje abategetsi muri Uganda batangiye gukurikiranira hafi Stella Nyanzi igihe yakoreza amajambo babona ko atyoza mu kuvuga ku byo yabona ko bitagenda neza muri leta ya president Yoweri Museveni amaze igihe kirekire ku butegetsi mu gihugu cya Uganda Nyanzi yagiwe n'icacugu toteza umukuru w'igihugu akoresheje ubuhinga ngurukana bumenyi ku munsi wa kane yitezwe ko azomara amezi 9 mu munyororo inyuma yuko yaramaze amezi 9 apfunzwe imyuzure yageramiye umugwa mukuru w'igihugu cha Sierra Leone Freetown inyuma y'imvura y'isegenye ibintu bitabike bivuga ko vyononekaye ku mugwa mukuru Freetown uno munsi kwa gatanu mu gihinzu n'imodoka byarengewe n'amazi muri ico gisagara kirimo abantu barenga umuriyoni imyuzure n'isenyuka ry'imisozi ku mugwa mukuru wa Sierra Leone Freetown zahitanye abantu bagera ku majana 5 abandi barenga ngaho irengero ryabo ntiryamenyekanye aho haraheze imyaka itari mike Mwanda nyakumviriza radio Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mushobora no kudukwirikira mukoresheje Facebook canke mugiye ku kibanza cacu ca internet aricyo wezi 3 akaburungu radio yacu voa.com Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahera mu Burundi ahimvukira z'igisagara cha Bujumbura zitakira neza kugenda bitoza mu mabanga atandukanye muri ako gace k'igihugu baba atari imvukira zaho abashyikirije uno munsi wa gatanu habategetsi bo mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati bari bagiye gusigurira abajejwe intwaro ibiri mu ibwirizwa rigenga amatora yo mu mwaka w'2020 inkuru y'Ijwi rya Amerika rifashijwe n'abakunzi baryo mu Burundi mushikirizwa na Desire Hatungimana
Zimwe mu ngingo ziri mu ibwirizwa rigenga amatora zasiguriwe kuri uno wa gatanu abaserukira abandi mu gisagara cha Bujumbura harimwo izogenga ba mustanteri inyuma y'amatora mwaka w'2020 mu gihe mibwirizwa ryahahora ba mustanteri bahora bafata ingingo babanje kubaza inama nyobozi ya komine ubusiko bizohora bigenda mustanteri azohora afata ingingo atababanje kubaza ibitera makenga abanyagisagara
ubwo yarasaza bakora yari umwe executive ugaho uwe niwe agiye kugira ijambo rya nyuma kibazo je fise est-ce que comme yahawe le plein pouvoir arashobora kuvyanga byose kubera ariwe avuze en dernier mot
ujejwe imigambi mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu aratahura imyitwarariko yabo baserukira abandi mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura iri defense niyunge ko akavuga ko naho biruko amategeko atomora ibihano kuri ba mustanteri bazoba bakoze amakosa
naho mustanteri ahaibwo washa la loi communale niyo manuel de procedure administrative et financière nizo bizoza kuperezida neza iyi article 10 bizogenda ni balize leo tuzozitanga vile wakominare tuzitanga nungu ya mandiri doko sidiwe nungu hizo formasyon ya kuse
ikibazo kijanye nabitoza mugisagara cha Bujumbura kandi barategwa makenga ni ntonde z'abitoza mu migwi itandukanye bavuga ko badatahura ingene izo ntonde zishigwa ko abavuka mu zindi ntara z'igihugu abavuka muri meri ya Bujumbura bakumiriwe
mwagiye muratomora neza gutsiko y'abantu boshobora kwitoza abantu bashobora kwitoza cyane cyane naha muri meri ya Bujumbura turabona yuko bizana ingorane ugasa abantu bamwe bamwe bamanutse ejo ngo bari kubaratwara amakarte yacu ibyo bintu n'ibintu bibabaje kandi rusuti mu majyane twebwe bene meri
umuyobozi ajejwe ivy'intwaro mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu ntaca kure mu kwishyura icyo kibazo kijanye n'intonde Jean Bosco Maneno avuga ko icyo kibazo cobarizwa mu migambwe abantu barimwo
ko ngiye kugira intonde sabo mu administration y'iki ni mu kongoro ko igikara kandi murazi ne sisi n'abana ni cyo gusanga dongo kwepita muri iki kibazo n'uyu ko murazi intonde ka intonde urasigira ngo abavukije ubujungu sivyo ukarera mu meri ya Bujumbura naho akivuze nawe ni yazeye ko banako bigoye kuko ni gisagara cyo karibira ifite kikinira ku buryo bw'uko bigoye kuvuga ati ndega n'ibicariye naho mbere mbere mu itegeko usesanguye neza nta hantu hamwe ikintu gisa gusanga hiyo
muri bishasha biri mu bwirizwa rigenga amatora mwaka 2020 harimo ko uzokwitoza nk'uwigenga atakiri mu mabanga azosubirizwa n'umunyamugambwe ibitera kandi amakenga abanyagisagara bagasaba ko uwo yigenga akwiye gucungererwa cyane umutekano wiwe
uyu yigenga by'ukuri azaba yizigiwe bikomeye turaje amajwi bamusaba n'iyindi bavuze ko ataza kuronka 40% yaho azoba yitoreje ariko bishasanga niko ndaraba kubw'inyungu zindi uyu muntu arifragilize cyane hariho umutekano we ntuzoba ukwiye neza inyuma habavuze yuko abandi bazoba bafite abazobasubiriza mugabo we ntazoba afite uwumusubirira kandi birumvikana kuko azoba ari umwe yigenga ntazoba afite abandi nyuma yiwe kuko arubaye umunani rw'abigenga kandi bitemewe n'amategeko cya ndavuga nti rero jewe igisabo n'umusaba kubera yuko abantu bashobora gusubirira uyu muntu bazo bavuye mu mugambwe runaka wabaye waronsa amajwi yemewe mu nama nshinga mateka mugabo uri munsi y'indi migambwe yaronsa amajwi menshi ko uyu muntu yokingirwa cyane kumvo imwe ibibanza turaje ngo ni ibiganirwa n'ingene birondegwa mbega uyu muntu ne yohava agira ingorane hamwe aturukingirwa cyane kubera byamaze kubereka ko umugambo ufite amajwi make cyane ushobora kwemukira kiriya kibanza uyu muntu akagira ingorane.
Jean Bosco Maneno ajejwe iby'intwaro amategeko na politike yishura icyo kibazo mu majambo make ko azoba yatowe nk'uwigenga azocungeregwa umutekano nk'abandi barundi
mbega zijya ntonde zose z'abanyamigambwe ntonde z'epitite ugira nk'ubu tuti nakaba mukuramo n'ikintu nshikiriye sinzi no urutonde rw'uzuti rwara aha hari ubwo ku kanaka zirushika ntaba akiri muri aya mabanga ntashikirwa kubera ikiba kibigira icyo rero gituma naho baronka sekirite baronka umutekano n'uwigenga azoronka umutekano kiriya none umusore wigirana n'ubutungane hari umunsi bugakora abajeje umutekano aho umunsi badakora naho azo wigira by'ikeneye mugaga ashahukira mu mubiri na cya kibazo bikararondera ntakigera urumva hoho jene yasaka umutekano ukwiye rwose.
Ikindi gishasha muri iryo bwirizwa rizogenga amatora mu mwaka w'2020 nuko bamwe mu bari mu mabanga y'igihugu nk'umushikiranganji wa mbere na Babura Matari batazoja mu manama y'amakomine. Ibwirizwa rigenga amatora mu mwaka w'2020 ryatewe ko igikumu n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ku igenekerezo rya 2020 ukwezi kwa gatanu uno mwaka w'2019.
Ako batumubiriza muri uyu mwanya izi nkuru zibera ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi cy'u Amerika ryifashisha abanywanyi baryo mu kuzitegura ko leta y'u Burundi yabujije abamenyeshamakuru bacu kurondera no kudushikiriza amakuru nayo mpamvu aya makuru asomwa n'umumenyeshamakuru ari hanze y'igihugu cy'u Burundi namwe aho muherereye muze mudushikiriza amakuru ibera aho muri aho mukorera aho mwiga naho mugendera Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. amashirahamwe arenga 40 mu Burundi muri Afrika no muri Amerika yarungiki urwandiko ishirahamwe mpuza makungu ONU n'igisata caryo cita agateka kazi na muntu basaba ko umugwi wa ONU ujejwe amatohoza kwihonyango ry'agateka kazi na muntu mu Burundi ukongerwa ikindi kiringo cy'umwaka y'amashirahamwe abona ko akazi k'uwo mugwi kakiri kenshi ibindi kuri inkuru twumviriza mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru
Ugo gwandiko gwashizwe habona n'amashyirahamwe n'inani 41 zikorera mu Burundi muri Afrika Amerika n'Iburaya ruvuga ko akazi kariko karakogwa n'umugwi wa ONU ujejwe amatohoza ku Burundi gakomeye cyane abahagarariye ayo mashyirahamwe bibutsa ko uwo mugwi ushinzwe gutohoza kwihonyango ry'agateka kazi na muntu n'ibindi byaha by'ubwicanyi byakozwe canke biriko birakogwa mu Burundi Mara yu mashiramwe harimo Human Rights Watch, Akat Burundi, Rigiteka, Aprodehash, ayaba shingwa manza bakulikia na amadosye, agezi mbili ya sene moza makongu mana vya CPI, ayakorera mu ihembe rya Afrika no muri Afrika yo hagati ayiburaya nka Federation Internationale de l'Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture, FIACAT, Genève pour les droits de l'homme ayakingira impunzi nka initiative internationale en faveur des droits des réfugiés ayabakenyezi n'ugwaruka ayagwanya biturire ayabamenyesha makuru nayandi ayo yose asaba ko uwo mugwi wishame mpuza makungu ONU wakongegwa ikiringo cy'umwaka babona ko ugifisa akazi kenshi na nyari yahegereje amatora bado mu rutoki ku vya vya politike bikoregwa abatavuga rumwe na leta amaradiyo mpuza makungu nk'ijwi rya Amerika na BBC zugawe hamwe n'amashami arenga 30 yafuzwe mu gihugu batinyabona ubu niho akazi k'amatoza kari kageze ashene ko yagize atwarishije Amerika giteka rimwe muri ayo
ivyo ayo mushami kaba yagize yishimikije arave ibiriko biraba abona ko mu Burundi ahuko ibintu bitera imbere bitera biyangara aha twogaruka ku muntu nko amaradio yigenga amadimisi yaburagizwa amwe hagarikwa yakwa uburenganzira bwo gukora amashyirahamwe y'abarundi nka parseme heruka guhagarikwa abantu bicwa ku munsi banyuruzwa bahohoterwa ibyo byose bakabona kuyuguma yibandanya
ayo mashami amoza makungu asigura kandi ko uwo mugwi ubwirizwa kongerwa ikiringo kugira ngo ufashe mu kugwanya ukudahana ibyaha cyane cyane ko hari amadosiye menshi amaze gushikanwa imbere ya sentare amoza makungu mpare byaha CPI ndetse n'amatohoza yo sentare akaba ageze kure
aha rero mukibuka nuko n'ishyirahamwe ryahora riserukira mu Burundi umugwi wa ONU litagikora litagikora mu Burundi gihuga ibiro tugira tuti vyarize byose harakenewe ko hoba umugwi wigenga wo kurikirana ibiba muri ico gihe kitazoba cyoroshe cy'imbere y'amatora mu matora nyuma y'amatora kugira ngo abantu bazobana nyakorera mabi bakora ubwicanyi turabarabe ko boshengezwa
Ako kamo gatayishame mpuza makungu ONU n'igisata cyaje ukijero gateka kazi na muntu mu gihe mu kwezi kw'icyenda kuza izo nzego zidokorana kugira ngo zirabe neza aho uwo mugwi ugejeje igikorwa mu kwezi guheze utwara uwo mugwi umunya Senegal Dodou Diene yabwiye akanama ka ONU kajije umutekano kw'ibimenyetso byerekana ko uburenganzira bwa muntu mu Burundi buzobangamirwa cyane mu gihe himirije amatora uwo munyamategeko yatanze akararo ko ababangamiwe cyane arabaharanira agateka kazi na muntu hamwe n'abayoboke bo mu gambo Senel wa Gatogwasa umwe mu yisiga yikomeye mu batavuga rumwe na leta yavuze mbere ko bigoye ko azoba amatora atekanye mu mwakuza userukira Burundi muri ONU ambasaderi Tabo Renova yari yamirije raporo yatanzwe n'uwo mugwi wa ONU ku Burundi aho yarari muri ONU yamenyesheje ko igihugu ciwe igitekanye
toute commission d'enquête a l'obligation de présenter des rapports dénués de
toute ambere ho twebwe duserukira Burundi dutangiye kumenyesha ko raporo yose itangwa ngaha yabwirizwa kuba atabubeshe irimo yamara tubona ko igisata cagateka kazi na muntu cahinduye ingendo mu kwemera ibinyoma kubyereka igihugu cacu uwo mugwi ubu nta kimenyetso na kimwe werekana ko amatora yimirije azoba mwihonyangwa ry'agateka kazi na muntu yerekana ko ugamije guhungabanya inzego z'igihugu muri iki gihe no mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane byatanguye uko himirije amatora ya bibiri na cumi na gatanu bariko bategura imitima y'abantu warataye intumbero rero yo gutohoza ibyerekeye agateka kazi na muntu ahubwo usigaye ufite intumbero za politike mugihe wategerezwa kwerekana ubwoko bw'ibyaha byoba biriko birakorwa mwihonyangwa ry'agateka kazi na muntu mu kurwanya kudahana yamara wowe uramaze kumenya n'ibizoba mu mwaka uza byerekana ko ofise intumbero yindi yinyegeje amakungu mubibone kandi muzotubere ibyabura nihagira ikiba mu kurangiza twagiye tumenyeshe ko igihugu gitekanye kandi amahoro ariho mu gihugu cyose uwo mugwi wawo ni washizweho mu kwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu umaze kongerwa ikiringo inshuro zibiri Pierre Claver Niyonkuru Kigali kubw'ijwi ry'Amerika
urakoze Pierre Claver kuri iyo nkuru abanyarwanda baba mu gihugu cy'Ububiligi ejo bahimbaje umunsi w'umuganuro mu gisagara cya Blankenberge kiri hafi y'ibahari mbe hategekanijwe iki nibyo umenyesha makuru wacu Venice Nshimiyimana ari mu biro by'ijwi ry'Amerika i Londres mu Bwongereza yabibajije uhagarariye u Rwanda mu Bubiligi Amanda Rugira
ejo abanyarwanda batuye hano mu Bubiligi bazizihiza umunsi w'umuganura muri France Occidentale Blankenberge aho tuzabanza gukora umuganda mu gitondo hanyuma nyuma ya saa sita tujye mu gikorwa koko cyo kwizihiza umuganura nyuma ku mugoroba hazaba igitaramo cy'ubusabane nuko gahunda iteye bikaba byarateguwe rero na section ya diaspora ya muri France Occidentale twebwe hano mu Bubiligi uturere twose dufite section ya diaspora buri section ikagira umwihariko w'igikorwa utegura yahariya rero kaba igikorwa cyabo ari umuganda n'umuganura tuzakora ku munsi umwe
ni igikorwa cyiza kwizihiza umuganura wabanjirijwe n'umuganda kubera ko ari ibikorwa bihuza abanyarwanda kuva na kera kubera iki mwahisemo kubikorera aho ngaho Blankenberge kubera iki bitabereye nk'i Bruxelles ho hagati
ukuntu hano abanyarwanda bahatuye bari organize hari komite federale irebera abanyarwanda bose ku rwego rw'igihugu ariko hagiye habana za section hirya no hino mu turere kugera rero ngo abanyarwanda bakomeze bajye bahura basabane buri section igenda igira igikorwa cy'umwihariko abandi bakajya kwishyikira baturutse hirya no hino nk'ubushize habaye igikorwa na mire na mire ho umwihariko wabo ni imikino inyuranye gusiganwa n'amaguru ku magare volleyball basketball ndetse na football hari ya Blankenberge rero umwihariko wayo ni umuganda buri mwaka n'umuganura
ubu ni nk'uko bisanzwe mu Kinyarwanda iyo habaye umunsi w'umuganura hatumirwa abantu b'inshuti zikaturuka hirya no hino zikaza gufata kuri ayo mafunguro hari abanyamahanga muzaba mwatumiye muri uwo muhango
icyo uriya munsi mukuru ugamije ni uguhuza abanyarwanda bivuze yuko n'inshuti z'u Rwanda zo muri kariya gace zibishoboye zizaza hari abatumiwe muri komine hariya mu mujyi wa Bruges ndetse hari abazaza b'abayobozi donc ariko nyamukuru umunsi mukuru ureba abanyarwanda
none se nk'uko bivuze ubu ngubu ni wowe urebwa niwe mukuru w'umuryango w'abanyarwanda aho ngaho mu Bubiligi niwe uzatanga amashimwe aho ngaho mu Bubiligi hatuye abanyarwanda benshi muri iyo diaspora yanyu mufite abanyarwanda benshi ndetse bamwe bababarira mu bihumbi birenga za mirongo itanu abo bose abanyarwanda bose uko bahatuye mugenda mufatamo mu ngeri zose mu duce twose bose bakazahurira aho ngaho bose bukaza nk'umukuru w'umuryango ukabahuza mugasangira ku nzoga no ku mutsima
twebwe iyo duhamagaye abanyarwanda muri rusange ntabwo tuvuga ngo turavangura uyu n'uyu uje niwe dusabana ariko n'akazi kacu ka buri munsi akaba ari ukugira ngo abanyarwanda bose bumve ko iyo ambasade ari yabo bumve ko ari iwabo niko kazi dushinzwe
mu bikorwa byanyu bya buri munsi ni ibihe mukora bigaragaza yuko mu mwubakanye urwo Rwanda rw'abanyarwanda bamwe aho bari hose ubwo bwinshi bw'abanyarwanda bari aho umuntu yagira hakagira ngo ni nk'intara y'u Rwanda iyo ntara muyobora gute ni ibihe bikorwa mukora kugira ngo mubakangure mubahurize hamwe bose
ibikorwa ni byinshi urumva nakubwiye iyo diaspora ya dufite irimo abanyarwanda b'ingeri zose kandi ri hose bakaba bagira uruhare rero rwo guhuza abanyarwanda bari mu duce batuyemo iyo badukeneye cyangwa tukwapanganye gahunda tujyayo tugahura n'abanyarwanda tukaganira ikindi ambasade irafunguye ntitugira umunsi wo kwakira abanyarwanda umunsi uwo wose umunyarwanda aje ashaka mpari nta nama nagiyemo hanze ndamwakira nta kuvuga ngo ni kuwa kabiri cyangwa kuwa gatatu no buri munsi telefone yanjye n'iyabo dukorana nta utazifite hari n'abaduhamagara hanze ya hano kwibaza nuko bari nkukamoze telefone wayivanye hate nayo yabo n'abanyarwanda bako mu Bubiligi
mu ijambo ry'ibanze mwageneye abanyarwanda kuri uyu muganura nanjye nimunganuzeho muganuze no kumuvira rya Amerika iryo jambo ry'ibanze rikubiyemo ingingo zingahe izingenzi
ingingo ya mbere no gushima abanyarwanda ko batataye umuco uri wabo mu gihugu wo kwizihiza umuganura nabo barawizi umuco w'umuganda nawo turawufite ndetse n'ururimi tuzakoresha ururimi rw'ikinyarwanda gusa kugira ngo tunashishikarize n'abatakivuga hari abana bavukiye aha bafite icyo kibazo kujya bagerageza kukiga bakakimenya ikindi ni ugushima ababiteguye tunabamenyesha ko nubwo tudahinga iki gikorwa cy'umuganura ntabwo gusa ari umusaruro w'ibiva mu buhinzi cyangwa ubworozi ahubwo ni no kureba ibyiza igihugu cyagezeho
kunguru yerekeye sport abagabo n'abagore bafite ubuhinga bukomeye mu rukino rw'intoki rwa basketball muri championa NBA bamazindwi bamenyereza ugwaruka nyafrika ruturuka mu bihugu 29 ibindi kuri inkuru mugenzi wanje Eddie Gwema abibashikirize Eddie
na mahugurwa yahuje abahungu 40 n'abakobwa 20 muri gahunda ya NBA yiswe basketball itagira imipaka igamije gushakisha abakobwa n'abahungu bafite impano muri uwo mukino iyo gahunda imaze imyaka 17 bamwe mu bakobwa bavuganye n'Ijwi rya Amerika bavuga ko kubona amahirwe yo kuganira na bamwe mu bagore bakinye uwo mukino bibaha imbaraga zo gukomeza kukunda no kukina Iris w'imyaka 16 ukomoka muri Gabo yavuze ko ayo mahugurwa y'icyumweru kimwe muri Senegal yamwongereye ubumenyi mu mukino wa basketball yagize ati byatumye ndushaho gukunda uyu mukino bimpa n'imbaraga zo kurushaho kuwukina avuga ko yatoranyijwe nyuma y'aho umwe mu bategura iyo gahunda amubonye akina mu ikipe ye muri Gabo umwe mu bahugura urwo rubyiruko ni Astu Ndiaye ukomoka mu gihugu cya Senegal wakiniye ikipe ya Detroit Shock yatsinze irushanwa rya NBA ry'abagore mu mwaka w'2023 avugana n'Ijwi rya Amerika Ndiaye yavuze ko iyi gahunda ibafasha gusubiza bimwe mu bibazo abana bakina basketball bibaza no kubaha icyizere dore ko benshi bafite ubushobozi bwo gukina uwo mukino ku rwego rw'abawugize umwuga Amadou Gallo ushinzwe NBA ku mugabane wa Afrika avuga ko intego yabo ari ukongera umubare w'abanyafrika bakina muri NBA twabibutsa ko muri iki cyumweru aribwo hatangajwe ko u Rwanda ruzakira bwa mbere na mbere imikino ya nyuma y'irushanwa rya Afrika rya basketball mu kwezi kwa gatandatu umwaka utaha iyi mikino ni ya mbere na mbere NBA igiye gushyiramo ubufatanye n'indi migabane y'isi NBA ni mpuzamashyirahamwe y'umukino wa basketball FIBA batangaje ko bagiye gutangiza ingengo y'imari zafasha basketball ya Afrika gutera imbere birimo gutoza abakinnyi abatoza n'abasifuzi no kubaka ibibuga
urakoze Eddie kuri iyo nkuru naho ku makuru y'inkino avugwa mu Rwanda muri make cyane Claude Munyandinda uri ku telefone utubwire muri make umwanya ni muto Jean-Claude twamutakaje ku murongo wa telefone twajya tumubaze amakuru yerekeye inkino mu Rwanda reka imbere yuko dusezerana dusubire tubutsinga ngo nkuru z'amakuru twari tubafitiye igihugu cy'Ubushinwa cyane baguye umugambi wa president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump wo gushira amatayisi ku bindi bidandazwa bivuye muri ico gihugu abantu bane ari mu myerekano mu gihugu cya Sudani barishwe abandi batari bake barakomereka mu gisagara cha Omdurman barashwe n'inteko zijeje umutekano nk'uko bitangazwa n'abatavuga rumwe na leta Stella Nyanzi umwigisha wo muri kaminuza mu gihugu cya Uganda yaciriwe amezi 18 mu munyororo inyuma yuko yagiwe n'icacu uko yatoteje umukuru w'igihugu Yoweri Museveni akoresheje ubuhinga ngurukana bumenyi naho imyuzure yagenewe imugwa mukuru w'igihugu cya Sierra Leone Freetown no musiko wa gatanu inyuma y'imvura isegenya amakuru rero nibiganiro twari bafitiye kuri radio Ijwi rya Amerika muri aka kanya niho bigarukiye tubashimiye kuba mwaduteze amatwi dushimire engineer Pierre Handley kubinga bw'ivyuma hamwe na Fatou Inaskara twashije kwegeranya ibi biganiro wabihagarariye ni Etienne Karekezi kuri mikomare kumwe na Ange Fidel Niyongabo tubaseze twifuriza umugoroba mwiza ni impera zindwi ibagendere neza tubatumira no kubandanya mudukwikira mu biganiro byacu kuri radio yanyu radio Ijwi rya Amerika